Get it? One, two, and go.
Usifiwe, usifiwe, we, ewe Bwana na mumba wangu
Usifiwe,
usifiwe, ewe Bwana.